better see be very careful.
Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti banywanyi mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Burundi mudukurikire ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio ijwi rya Amerika. Aha mu Rwanda ababyeyi ntibaremera neza itegeko ryemerera bamwe mu bakobwa gukuramo inda.
Uke turimo duhura nacyo nuko yababyeyi banze k'umwana bikora kandi ngo bamuherekeza hehe kwa muganga cyangwa umwana ababyeyi bakamubwira bati nubikora ntabwo uzagaruka muri runo.
Kagaba Aphrodis ni umuyobozi nshingwabikorwa w'ikigo giteza imbere ubuzima n'uburenganzira bwa muntu Health Development Initiative, umwe mu miryango ya sosiyete sivili abakobwa bashobora kwisunga. Muri Tanzania abarundi b'impunzi mu nkambi ya Nduta bafite ikibazo cy'inkwi zo gucana. Naho muri Uganda abantu bateye inkambi y'impunzi icumbikiye abanyasudani yepfo bicamo 6. Ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Mbere y'iwanyu mu ntara duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi. Muri Isirayeli guverinoma yashubijeho gahunda ya guma mu rugo mu gihugu cyose kubera icyorezo cya virusi ya corona kimaze kugarukana ubukana kandi barakekaga ko bagitsinze. Mu ijambo yavugiye kuri televiziyo, Minisitiri w'intebe Benjamin Netanyahu yatangaje ko nta muturage wemerewe kurenga metero 500 z'urugo rwe. Amashuri n'amaduka bigomba gufunga. Amazu agurisha imiti n'acuruza ibiribwa yo azakomeza gukora. Ibi byemezo bizatangira kuwa gatanu, bizamara ibyumweru 3. Isirayeli nicyo gihugu cya mbere na mbere ku isi cyongeye guhagarika ubuzima bwose kubera COVID-19. Uyu munsi mu Buyapani ishyaka PLD riri ku butegetsi ryatoye umuyobozi waryo mushya Yoshihide Suga ugomba gusimbura Shinzo Abe ku mwanya wa Minisitiri w'intebe. Shinzo Abe aherutse kwegura kubera uburwayi. Inteko ishinga amategeko y'Ubuyapani izemeza Yoshihide Suga ku mwanya wa Minisitiri w'intebe rero ejo bundi kuwa 3. Yoshihide Suga afite imyaka 71 y'amavuko. Asanzwe ari umunyamabanga mukuru wa guverinoma n'umujyanama nkoramutima wa Shinzo Abe. Ababisesengura baremeza ko ishyaka ryamutoreye kugira ngo azakomeze amatwara ya Shinzo Abe. Mu byihutirwa harimo gutsinda icyorezo cya virusi ya corona kugira ngo Ubuyapani buzabashe kwakira imikino Olympic mu mwaka utaha. Ku yandi makuru yo hirya no hino ku isi, Aloyse Bigirimana, umwanya ni uwawe.
Mwaramutse Thomas. Abatabara ejo ku munsi w'Imana baratoye ibiziga vya mbere vy'abimba ubutare basenyukiweko n'imisozi mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umukuru w'igisagara ca Kamituga kirimwo ahimbirwa ubutare mu ntara ya Kivu y'umanuko, Alexandre Bundia yavuze ko batoye ibiziga vya mbere 14. Buramatari w'iyo ntara yavuze ko abimba ubutare 50 bafuye bagotewe mu kuzimu igihe imvura nyinshi yavogera aho babwimbira ku munsi wa 5. Buramatari Bundia yavuze ko atazi igitigiri c'abariko barimba ubutare ico gihe c'imvura y'imyuzure, ariko imiryango 19 yariko irarondera abayo babuze. Amasanganya nkayo mu macukuriro y'ubutare muri Kongo arakunda kuba kandi agahitana ubuzima bw'abantu. Mu kwezi kwa 6/2019 abantu bashika kuri 39 barafuye baguwe ko n'ubutaka bariko bimba ubutare ikolwezi mu bumanuko bushira ubuseruko bw'intara ya Katanga. Ibihugu bya Tanzania na Uganda ejo kuw'Imana byarateye umukono ku masezerano y'umugambi wo kubaka umuringoti w'ibitoro w'ibirometero 1,445 mu karere ka Afurika y'ubuseruko. Uyo mugambi uzotwara miliyaridi 3,500,000,000 z'amadolari ugamije gukora umuringoti uzotwara igitoro cyatowe muri Uganda mu 2006. Perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli yasinye ayo masezerano na mugenzi we wa Uganda Yoweri Museveni. Ibikorwa byo kukora bitekanijwe gutangura mu mpera z'uyu mwaka. ibyo bitoro bigereranywa kuba bingana n'utugunguru hafi umuriyaridi n'imiliyoni amajana indwi. Abaharanira ibidukikije bavuga ko uyo mugambi uzohonya ibinyabuzima no kubangamira ukubaho kw'abanyagihugu. Mu ndwi iheze, raporo yasohowe n'urunani rw'amashyirahamwe aharanira agateka ka muntu FIDH ku byigwa byakozwe na Oxfam yavuze ko uwo mugambi ushobora guhungabanya ubuzima bw'imiryango irenga 12,000 ishobora kuzohatakariza ubutaka bwabo. Ni mu gihe Tanzania ivuga ko abantu 10,000 bazoharonkera ubuzi hamwe n'abarenga 90,000 bazoronka amafaranga mu gutunganya inzira uwo muringoti uzocamo. Igipolisi cya Uganda cyavuze jo kw'Imana ko abantu 13 bahagaritswe inyuma yaho umurwi w'abantu batereye ikambi ihaye indaro impunzi z'abanyesudani y'umanuko mu buraruko bushyira uburengero bw'igihugu hafa impunzi zitandatu. Umuvugizi w'igipolisi muri ako karere Josephine Angucia yavuze ko ubwo bwicanyi bwabaye mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu mu ikambi y'i Rino irimo impunzi zirenga 100,000 hafi y'urubibe na Sudani y'umanuko. Umuvugizi w'igipolisi Angucia avuga ko imishyamirano hagati y'abanyagihugu baba hafi iyo kambi hamwe n'izo mpunzi ariyo yavuyemwo ubwo bwicanyi. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi HCR ivuga ko Uganda ihaye indari impunzi zirenga 1,400,000 niyo hari impunzi nyinshi ku mugabane wa Afurika. Benshi bavuye mu gihugu kibanyi cya Sudani y'umanuko aho intambara hagati y'abenegihugu yahitanye abashika 380,000 n'imiliyoni 4 zahunze. Mukuru w'ikigo kijejwe ubumara bwa Iranium muri Irani yavuze ko ibikono 44,000 by'ubwo bumara byasubiye gukora ukuri kwamye. Ni mu migambi wo kubandanya kudohoka ku byo Irani yemeye mu masezerano ya nikleyere n'amakungu. Guhagarika ihingurwa ry'ubwo bumara cyari kimwe mu by'icyo gihugu cyemeye mu masezerano yo mu 2015 kugira amakungu agikureko ibihano. Irani yatanguye gutangaza ko yasubiye kubandanya umugambi wo guhingura ubwo bumara mu kwezi kw'11 guheze. Kwabaye ukwihora Leta z'Ubumwe za Amerika yavuye muri ayo masezerano mu kwezi kwa gatanu 2018 byakurikiwe no gusubizaho ibihano kuri Irani. Abemeranije ayo masezerano basabye Irani kugaruka ku byo yiyemeje, ariko icyo gihugu cyavuze ko gishobora kuzokwihindukiza muri ayo masezerano mu gihe inyungu zacu z'ubutunzi muri yo zizoba zibangamiwe.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho. Nshuti zacu, iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com no kuri YouTube na Facebook VOA Radio Yacu. Iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba mu ikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Mu Rwanda ubushinjacyaha bwageje umunyapolitiki utavuga rumwe na leta Paul Rusesabagina imbere y'umucamanza bwa mbere na mbere uyu munsi mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro i Kigali. Iyi nkuru turaza kuyigarukaho mu makuru yacu ataha. Hagati aho mbibutse ko RIB, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rw'u Rwanda, yerekanye ku mugaragaro Paul Rusesabagina ari mu mapingu ku itariki ya 31 y'ukwezi gushize kwa munani. Yashyikirije ubushinjacyaha dosiye ye mu cyumweru gishize ku itariki ya 9 y'uku kwezi. Abarundi b'impunzi mu nkambi ya Nduta muri Tanzania bafite ikibazo gikomeye cy'inkwi zo gucana. Umunyamakuru wacu muri Tanzania James Jovin yaganiriye na bamwe muri bo.
nabuda biratugerame nkaje buhoho sinshishinishobaye no kuza kuzisenya agenda bo bana ariko baza kuza umutima yemwe je umutima wantungurutswe kwere ejo bundi hoho baragaye gusenya baje tana kamwe bazanye babirukako kujya nagiye kugira gute mbona abana barashitse niwe kwatankumuzanye ndahubwo imana dushikanye hanira koza tubatwirutse ko batuviri inyuma aho mu 16 niho bakye babona gusubira inyuma none wabona barabake kubara bale des none mwari mwatemye kibisi ngo shingo twatora tora hasi yake tukazima muje rero kadutire nshoka duhiga higa bushitse hana bari gwo cyane
turashobora kugenda gusenya gahura n'abahanye bagakuruka ko arije bavuye nabi arije ukije na kutaro nige bakwiruka ko nye uki ukani bagufuate ukajitajizanye iriho mugabo turaburi inkwi kugiye gusenya arije tuzi tangiye tsadiza na tujye kwikirigiti naho tusanga libindi bintu gatusanga ko akirira ngo wandifunga urumva ni hatari
ukuri biratugeramira urabona ego turazitega mugabo bameze nk'abaturenganije niba uteze mu kwezi utusimba ukundi kwa kabiri ni ukuvuga rero nko mu kwezi dupokeye dusubira ngo ubona ubu je na poke mukwindwe ariko kugeza n'umunsi ntazo ndaronga ngumva ari nicyo badufasha ubwo rero tukaguma duhangayika tugenda tu mu mapoli kuduhigirayo naho nyene abaledeso yo badufashe ntibadukubita yego ariko urumva ko badusira mu akantu ko kudutera ubwoba katuma tutashubirayo
bibazo by'inkwere bibazo by'inkwibiraremereye no kure kandi jewe rero nta n'inkwibampa kuva nakagera ino jewe nta rukwibampa kwere nironderera none ubyo kurondera inkwi byananiye kubera ubugwayi nyine bw'umugongo ndagwaye umugongo kwere ibujya guhaguruka se gupfa kwihuta kure bibazo by'inkwi rero nibyo
anyuje twakati nk'imvura itarago gateka none ugira gute nyine imvura igiye kugwa namwe muzobiraba ku n'umujya muraduhutse ukinye ducane twogira Mubo imvuri giye kugwa n'abahantu zo bakatira mu itongo. Ndavuga ngo giye kuba noganjiriza ngo byubuke kubagirira nabi ibintu byabo bitereye, baratugirira nabi kweri bararengeje. Turaburi nk'ukweri mu byahatari.
Nyezi nabo bamwe barafatirwa yo nabi bakababaka, gasanga baramerewe nabi. Abagabo nabo mbere hari naho basobora no gukubitwa. Yego. Bibazo nimwe nibyo bitubangamiye kuvuga nkuko bo dusobolera nuko boza barazidupokeza nyene nko mu mundu w'izibiri tukaronka nko mu mundu w'izitatu tukaronka none nimba baduhaye naho nyene urumva si twese harimwo n'aba bajya nyene batisoboye bibimuka bubu bagwaye ingwara zidakira nabo nyene ntibafashwa aho byategerezwa ko twobasabira nabo nyine bakaza bararonga
turagowe ahubwo jeho n'agakoni naho rantekamwe n'umuyaga waragasambuye none abo bana nabo nyabo kwindi bwo bakeba cyane ubundi mba muri bene aka kazi ndiyumviraho imvura iza kugwira rwose ko twebwe burya uzosanga tubangamiwe cyane rwose
ariko boraba uburyo bojya baraduhuduka twocana umwanya umuntu yoba akicaye ino yoba agishaka kubaragumyine bakaduhuduka twocana gatanye bizu cyo bobona wetwo bobona cyo hisa ducanye cyo hisa inkono nicyo boduha webo duha kweri bizu kuduze twacana ntugende mu ipoli ngo tuze turagira isanganya
birabe bindi bintu urasanga tumerewe nabi gusa nkanze ngeze ngaha mu impa sindarengana kabisa ngo numva ngo iyo nizandoro bo ngo ni hehe sinigerayo nagumye mu inkambi nyene n'amazona mwamwe ntayo nzi nigumira hanye
leta y'u Burundi iratangaza ko guhera muri iki cyumweru yiteguye kwa kira abarundi b'impunzi bari mu nkambi ya Nakivale muri Uganda n'abari mu nkambi ya Rusenda mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ibindi kuri iyi nkuru Pierre Claver niyo nkuru uri Kigali mu Rwanda
Uburundi byifuza ko uyu mwaka uhera hasigaye impunzi nke zikiri mu makambi y'impunzi zahungiyemo hanze cyane cyane ziri mu karere ka Afrika y'ubuseruko no muri Congo aho ni mugihe bamwe batanguye kwandikira inzandiko umukuru w'igihugu cy'u Burundi zimusaba ko yovugana n'ibihugu bahungiyemo n'ishami mpuzamakungu gita impunzi HCR maze bagatahukanwa abarenga ijana bari mu ikambi ya Nakivale mu Buganda bacigiye muri iyo nzira yatanguye gukoreshwa n'abagenzi babo bo mu ikambi y'amahama mu Rwanda ijwi ry'Amerika ryavuganye n'umwe mu bahamagarira abandi Inakivale guhunguka rivuze Imana Charles
umwe mu barundi bahungiye mu nkambi ya Nakivale ariko uyu munsi abatwifuzi uko twosubira mu gihugu cyacu cy'amavukiro bivanye n'ukuntu bumva amahoro ari meza mu Burundi twaje tuvamo twagerageje kwandikira Perezida wa Repubulika y'u Burundi kugira twumve yuko yoshobora gushyira mu kuboko mu ntumbero kugira dusubire mu gihugu cyacu cy'amavukiro, na cyane cyane ko by'ukuri harimo umutekano bivanye n'ukuntu twabajije mu bakorege twasize mu gihugu, bakatubwira yuko by'ukuri amahoro n'umutekano ko ari sawa. Natwe twafifuje rero yuko twamwandikira kugira dushike mu kiriya gihugu cyacu, nuko yotwemerera yuko by'ukuri busubira mu gihugu cyacu
abo bemeza ko inyuma yo gushira habona icyifuzo cyabo, ubu bamwe muri batandatu bari imbere y'abandi bariko bagigwa ko iterabwoba n'abatarashima gutahuka. Ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano mu Burundi burabizeza ko bazotahukanwa vuba. Pierre Nkurikiye avugira ubwo bushikiranganje yabibwijwe ijya Amerika kuwa kane uheze igihe yariko yakira abahungutse bavuye mu Rwanda.
Iyo kete rero twarumvise yuko yamaze gushikira nyenicubahira umukuru wacu w'igihugu cacu, ubushikiranganje burarindiriye yuko buhabwa amategeko n'intumbero bikwiye kugira ngo nabo nyene bashobore gutahukanwa byisunze amategeko kandi mukanyamuneza nkaka kariko karakorerwa abava mu gihugu cy'u Rwanda.
Abadashigikiye ico ciyumviro bobo basaba abategetsi b'igihugu cy'u Buganda cabahaje indaro n'icyamwe mpuzamakungu HCR gita impunzi kuguma babitajeho babakingire n'umutekano.
Ikibazo cyo guhonyanga agateka kazi na muntu ugotera abantu, ubwicanyi ndengerabutungane, kutaguronka uburenganzira bwo kujya mu mugambwe, ugomba kudashikiriza ishyumviro nk'uko wiyaguye, ibyo byose nta biri mu gihugu, nta wujijwe gutaha, umuntu agataha ari wabyishakiye gusa ubwoba zigira mu gihe byoba nk'uko byakozwe muri Tanzania, leta zibiri zikumvikana hakaca hakoreshwa igikenye biciye mu nzira nyinshi kwicisha inzara impunzi z'Abarundi.
Mu kwezi guheze abarenga ijana mu bahungiye Rusenda muri Congo batorotse kambi bashaka guhunguka yamara bagarurirwa ku mupaka kuri Tanganyika. Nkurikiye avuga ko aba ku ndwiza bazotangura gutahukanwa.
Ico kibazo cyabo twabamenyesha ko muri leta y'u Burundi ubushikanganje bubijejwe tusanzwe tuvugira twagifashe nka nkama, twarakwirikiranye ivyabo kandi turabivugana n'abo dusanzwe dukorana igikorwa cyo gutahukana izo mpunzi, ku buryo umwanya n'umwanya bishobora kuba mu ntango zizwi zitangura tuzoheza nabo tukabakira byisunze amategeko kandi mu gateka kabo.
Anongera koko ibibanza by'ifata kibanza byo kubakiriramwo bihari naho bohunguka ari benshi.
Tukifuza rero yuko zobandanya ziza kandi ziza ari nyinshi ko mu Burundi ntamba mihari mwe vy'ikibanza. Hari abavuga ngo kibanza dufise nco kwakira abantu bake, sivyo. Dufise ibibanza bibiri, icisongore gishobora kwakira abantu 600, dufise n'icikinazi gishobora kwakira abantu 1,200. Nukuvuga ko nubwo bozira rimwe ari 2,000 cyangwa 3,000 twoshobora kwakira ntangomanzi. Baze basubire mu miryango yabo, basubire mu matongo yabo, basubire mu buzi bwabo, babandanye ubuzima bwabo.
Abari mu Rwanda bobo bageze ku gice kigira kabiri batahukanwa, abarenga gato 1,000 bavuye mu ikambi y'amahama. Ishyirahamwe mpuzamakungu HCR yemeza ko n'uwundi wese yifuza gutahuka rizomufasha nk'uko ryabikoze kuva mu mwaka w'2017 kubahunguka bavuye muri Tanzania. HCR yerekana ko abarundi bakiri mu buhungiro ubu barenga gato 331,000, abenshi bari muri Tanzania ahariyo hafi igice cabo haga kurikira Rwanda hanyuma Buganda na Congo. Pierre Claver Nkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Mu Rwanda itegeko ryemerera ibyiciro bimwe na bimwe by'abagore n'abakobwa gukuramo inda rimaze imyaka 2 rigiyeho, ariko abakobwa basamye inda bahohotewe baracyafite ingorane zo kumvisha ibibazo byabo ababyeyi babo kuri iri tegeko ribemerera kuzikuramo. Asumita Kaboyi yateguye inkuru irambuye.
Mu mwaka w'2018 nibwo leta y'u Rwanda yashyizeho itegeko riha uburenganzira bamwe mu bakobwa n'abagore kuba bakuramo inda. Itegeko rigena ibyiciro bigera kuri 5 byemerewe gukuramo inda, harimo kuba utwite ari umwana, kuba utwite yarafashwe ku ngufu, kuba yarashyingiwe ku gahato, kuba utwite yaratewe inda na mwene wabo kugera ku gisanira cya kabiri, no kuba indi ibangamiye ubuzima bw'utwite cyangwa ubw'umwana atwite. Hari abana b'abakobwa bagaragaye muri ibi byiciro babwira Ijwi rya Amerika ko nubwo itegeko ribemerera gukuramo inda bitewe n'uburyo batwise, ababyeyi babo batarabasha kubafasha muri uru rugamba. Aba bana b'abakobwa bari bafite impamvu zinyuranye zatumye bakuramo inda, babiri bavuganye n'ijwi rya Amerika bahuriye ko bafashwe ku ngufu. Twashatse kudatangaza umwirondoro wabo ku mpamvu z'umutekano n'ubusugire bwabo bwite.
Umuntu yarahamagaye umuntu tuziranye pe ngo nize ntangira akazi, ngiye nsanga ni abasore batatu aramfata ntinya kubibwira mu rugo bose baramfashe. Noneho mu rugo ndabibahisha ko ndi n'impfubyi mfite mama wenyine ari anti wanjye wamfashije. Avumbura ko ntwite aramfasha njyana muri Isange, ibibazo byanjye bikemuka gutya baranantwaza nyine birakunda.
Inda yari imaze kugira amezi angahe?
Atatu.
Ngezeyo bazana fanta nyine bigaragara yuko ari ibintu bari barateguye, bari bateguye fanta nyine bayivangiye. Fanta nyinyoye nimaze kuyinywa kundi mugambere nyine inzoga numvise ari ikintu gihindutse muri njye. Nibambaza ngo byagenze gute bukeye nyine nisanze ariwe turi kumwe nyine aho hantu. Nise nitaho ko nta muntu nari mfite mu rugo, ntabwo n'umwe we nari kubibwira ko ntabwo byari kuba bari kunyitsa, ntabwo nari kubabwira. Noneho nza kubiganirira hano nuko bamara kumfasha. Inda yari igiye kwiza amezi abiri.
Aba bana b'abakobwa babwiye ijwi rya Amerika ko bahisemo kwegera imiryango bajya bumva bavugira kugira ngo ibafashe kuko ababyeyi babo babatinye. Bwana Kagabo Aphrodis, umukozi mu kigo giteza imbere ubuzima n'uburenganzira bwa muntu, avuga zimwe mu mbogamizi aba bana b'abakobwa bagihura nazo.
Icyo turimo duhura nacyo nuko iyo ababyeyi banze ko umwana abikora nta nubwo bamuherekeza hehe kwa muganga, cyangwa umwana ababyeyi bakamubwira bati nubikora ntabwo uzagaruka muri runo rugo. Ikindi ni uburyo izo serivisi zigomba gutanga mu buryo burimo ibanga. Muzi ko mu bitaro yabujijemo hari ukubaza ngo uje gukora uje gukora iki? Ese araza kumubwira icyo aje gukora? Ibitaro bimwe biravuga biti ahantu serivisi igomba gutangirwa heza niba uje mu bitaro ni muri Isange One Stop Center.
Ariko umuntu ushaka gukuramo inda hari imbogamizi yahura nayo muri Isange One Stop Center. Ariko harimo waba gutanga serivisi, ariko harimo n'ushinzwe iki? Iperereza. Wa muntu tumuha ubujyanama bukwiriye nashaka kujya kurega ajye birate kurega za mazi kubona serivisi. Ni mbogamizi abaganga baba baratubwira ngo badashaka kubikora ngo ariko iyi serivisi yo gukuramo inda ntayo dufite muri serivisi dutanga, nta nubwo tuzi ibiciro byayo. Ntabwo barumva yuko bagomba gutanga serivisi.
Mu bagana uyu muryango uharanira guteza imbere ubuzima bahabwa ubujyanama mbere yuko bafata icyemezo cyo gukuramo inda ndetse na nyuma yuko bazikuyemo. Gusa kuba imiryango myinshi y'aba bana bahura n'ihohoterwa itamenya gahunda barimo bituma aba bana bajya bahura n'ihungabana z'ibiba byababayeho rimwe na rimwe bakaryihererana.
Nk'uko bibancisha muri ekogarafi nyine narabibonye, ariko numva umutima umwe wunji numva ngize impuhwe, ariko ahandi nkumva biranze. Kwicuza ntabwo byabora, ariko nyuma nagomba kwiyakira.
Mudakeneye umuntu muganira kuri ibyo bintu?
Twaganira ku buryo numva nabyibagirwa muri njye nyine. Ntabwo kujya bimvamo ntabwo byoroshye, ariko bizamvamo. Mba numva nkeneye nyine umuntu ariko atabimbwiraho cyane nabwo, kuko iyo mbivuzeho cyane bituma ntekereza byinshi bitari ngombwa. Hagiye mvuga ati ubu iyo mbyihorera yari kuzakura, sinzi wenda iyo mubyara ari muzima sinzi ngo yari kuzaba iki. Ariko urundi ruhande nkavuga ati nabwo nayandi mahitamo nari mfite nayo ngaya.
Gusa nyine numvise muri njyewe nyine niyagirije, numvise nyine ngize ubwoba ukundu n'ubuye nicaye ahantu ariganya ntekereza numva nyine nsa nkaho nakoze icyaha ukuntu.
Iteka rya Minisitiri ufite ubuvuzi mu nshingano ze ryo ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 4 umwaka ushize rigena ibigomba kubahirizwa kugira ngo muganga akuriremo umuntu inda. Mu ngingo yaryo ya 4 rigena igihe ntarengwa cyo gukuramo inda, rikaba rivuga ko uretse mu gihe inda ibangamiye ubuzima bw'utwite cyangwa ubw'umwana utwite, inda ikurwamo igomba kuba itarengeje ibyumweru 22, ni ukuvuga mbere y'amezi 6 umuntu asamye. Nk'uko bivugwa na Minisiteri y'Ubuzima ngo impamvu hashyizweho igihe ntarengwa cy'ibyumweru 22 ni uko nyuma yaho umwana aba yatangiye kugaragaza ibimenyetso by'ubuzima. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu Burundi, abanyagihugu hafi 700,000 bavuye mu byabo kubera imyuzure muri zone ya Gatumba batewe n'udukoko duto duto. Radio Ijwi rya Amerika yateguyeho inkuru ibifashijwemo n'abanywanyi bayo mu Burundi. Murayigezweho na mugenzi wacu Desire Hatungimana uri i Kigali mu Rwanda.
Isoko ryacu gishikiye kuri site Kigaramango ritubwira ko abo banyagihugu baba mu tuzu twubakishije uduhema dufundikanishijwe n'ibishambara hamwe n'ubwatsi. Utwo tuzu dupima hafi imetero imwe n'igice mu burebure, mu bwaguke naho tugapima imetero kwadarato zibiri kuri zibiri. Hasi mu ivu bamwe bahasasa ibirago bakabyicarako akabari navyo baryamako hari n'abataronka ivyo birago bakaryama menya mwivu iyi mvura iguye imivo iruhukira muri utwo duhema birashika muri ubwo buraro bwabo hagatemberayo imisiba kubera ko hama hajaga aba banyagihugu bavuga ingene udukoko dutandukanye nk'inyongori zibabangamiye mbere bigashika n'abana zikabinjira mu kanwa
aka kana afite karindutse kumagukura impamvu y'imbaragasa yano tujyamo ibintu bituja biratwonura gose bikatugira nabi
ibinyongori byabaye byinshi ibihere imbaragasa
nuko kumaho kurara ni nko mu mwana imvura iguye amazi ndani ejo nkejo bazanye kwa muganga umwana inyongori yakiye mu kanwa iruhukira mu nda mamaze kugira ibipimo kwa muganga basanze ari inyongori nuko kuvuga ngo ibinyamugera abana baguma bazasokora mu majuru mu matwi
kino gihe cyo kumutasiro w'imvura abanyagihugu bavuga ko bibateye impungenge ko nivyahora bihuha bigiye guhuka hari abari basanganywe amagara make kubera ubukene bw'ico bifuka baryamye mu ijoro
ndagwaye umugongo ndajugumira igikaraza kiranyishe umutwe ukudahwa imbeho yaranyishe umuriro rero umuriro mu nyama kaku kagomba guhwera ubona twebwe iyo tubonye bwije tuvuga ati turahwereye none
umuntu aragwara aragwara corona akagwara malaria inzoka byo mubira akagwara inkorora sida akagwara iki byo byose ukaba mu mubiri w'umuntu
muganga Hitimana Hervé Titsu arongoye ishirahamwe ry'abaganga babakorera bushake Initiative in Medical Intervention Fellowship gitanze mu gufasha kuvura abanyagihugu na cyane cyane bikomere avuga ko abanyagihugu babangamiwe n'indwara zifatira mu bihimba by'irondoka hamwe n'izituruka ku isukurike ibintu byunyugwa nuko atavuriro bafise hafi yabo igitwa ko ribegereye riri mu Gatumba nko ku birometero bitandatu urongo site Kigaramango Nyandwi Augustin asaba leta n'abashirahamwe agarukira ko bashikiwe n'ibiza ku baronsi ivuriro
n'abagira neza badufasha Centre Hippocrate aho bita kwa Manyus ntibashobora gutunganiriza bose wa gatandatu kwa Mungu y'umuntu arwaye turabura aho aje kwivuriza rero dufite ikibazo gikomeye kivurira aha muri Kigaramango aha turakeneye ivuriro kuko turabantu n'abantu benshi bakeneye ivuriro bakeneye kubaho neza nkuko abandi babayeho rero turabishikiriza ntituzi abagira neza canke leta biri mu maboko yabo twaratanze raporo
aba banyagihugu ku ruhande rwabo basaba leta ko yokora isuzuma ry'imihana yamaze kwimuka mu yari yatewe n'imyuzurira kugira isubize y'abantu bayihoramwe
idusubize mu ngo twebwe hakamutse icya mbere kuko tugumye ngaha abagabo benshi ntibakirondera bateze amaso leta irabafashira bafashe ni ukuri turasabye leta idukure ngaha abo bakamutse babasubize muhira ikizobafata izodufasiriza ku maparasera
site Kigaramango iri nko ku birometero bitanu vy'ibiro vya zone Gatumba abanyagihugu hafi ibihumbi indwi bahegeranijwe ni bamwe mu bihumbi birenga 24 batewe n'imyuzura muri iyo zone ya Gatumba mu ntango z'ukwezi kwa gatanu k'uyu mwaka amakuru duhabwa n'isoko ryacu nuko mu bushikiranganji bwo gukinga ibiza n'impanuka bamaze kubona ko site Kigaramango atari ikibanza cyo kubamwa abantu nubwo atakirakogwa ukaba nkako amakuru duhabwa n'amasoko yacu muri iyo site nuko abantu bapfa ku bwinshi na cyane cyane abana hamwe n'abasaza
mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu ikiganiro iwanyu mu ntara nahagihumurije nakibateguriye kandi nkibagejejeho mfata nyije na mugenzi wanje Mukbil ya Barrow ariwe nanje ndi wanje mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya virus ya corona ndabashimiye cyane mugira umunsi mwiza murakarama
radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu Burundi yabaye isubizo cyacu mugutanga ijambo mubanyagihugu yo yabaye isubizo cyacu Shikiriza, icyo tukona ya Amerika yabaye kisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika.